imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije nshuti, turi kumwe kuri micro, muri kumwe na Fideni Yongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri uyu mwaka w'2024, ibihugu bifise hafi cya kabiri cy'abantu baba ku isi bizogirisha amatora mu byiswe umwaka ukomeye cyane w'amatora mu mateka. Ibihugu birenga 60 birimwo abantu bagera ku miliyaridi 4 bizogirisha amatora yo mu ntara y'abashingamateka n'ay'abakuru b'ibihugu. Amatora azogira ingaruka kuri politike n'imigenderanire mu makungu na demokrasi, ashobora kuzotuma icyuka kibi cyiyongera mu makungu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyitezwe ko prezida ahari muri iki gihe Joe Biden ahangana na Donald Trump yahoze ari prezida mu matora ya prezida azoba mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. N'ibindi bihugu bitari bike biriteguriye amatora yo muri uyu mwaka. Ku mugabane wa Amerika yo mu buraruko, amatora y'umukuru w'igihugu azoba kandi mu gihugu cya Mexico. Amatora yo muri icyo gihugu ashobora kuzogira ingaruka ku migenderanire ikomeye y'ubudandaji na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umutekano ku rubibe Mexico ihana na Amerika. Ku mugabane w'Uburaya birategekanijwe ko haba amatora y'inama nshingamateka y'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya hagati y'itariki 6 n'itariki 9 z'ukwezi kwa 6 muri uyu mwaka. Amatora yo mu ntara no mu makomine nayo azoba ku itariki 13 y'ukwezi kw'10 muri uyu mwaka. Amatora yose ashobora kugira ingaruka ku nzego z'uwo muryango zigenewe kubungabunga amahoro muri uyu muryango ugizwe n'ibihugu 27. Ku mugabane wa Aziya, amatora yo muri Taiwan ashobora kongereza icyuka kibi mu karere ka Indo-Pacific, aho Amerika n'ibindi bihugu bicuditse bishobora kugira uruhara muri iyo mishamirano. Ni mu gihe Taiwan n'Ubushinwa biraba na ingwe. Mu karere ka Aziya, amatora azoba kandi mu Buhindi na Pakistani. Ntivyitezwe ko amatora muri Bielorusiya, Uburusiya na Iran ahindura imigambi y'ivyo bihugu. Ku mugabane wa Afrika, amatora azoba muri Senegal, Afrika y'Epfo, Mali na Chad, akazoba ashobora kugira uruhara ku migenderanire y'ivyo bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu kuri uwo mugabane. Amatora azogira kandi ingaruka ku guhiganirwa umugabane wa Afrika kuriko kuba hagati y'ibihugu vyo mu mahanga bimwe wa Amerika, Uburusiya n'Ubushinwa. Mu kiganiro muri Sanga twatumiye Frederic Bamvuga Inyumvira, umuhinga mu migenderanire y'ibihugu, yigeze kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu mu Burundi, akaba ari Bruxelles mu Bubiligi. Twatumiye kandi Professor Pascal Niyonizigiye, yigisha ivyerekeye politike kuri kaminuza ya Burundi ari Bujumbura. Baravuga ku ngaruka amatora yo muri uyu mwaka ashobora kugira mu makungu. Batumire mbanje kubaramutsa.
Amahoro neza ba Fidelio.
Ndabifuriza n'umwaka mwiza muhire w'2024.
Twese umwaka mwiza.
Nagoma ntangurire kuri wewe Frederic Bamvuga Inyumvira, aya matora nkuko nari ndavuze mu ntangamarara aravugwa ko ari amatora akomeye cyane, azo akomeye cyane mu mateka, niko mubibona?
Niko tubibona kubera imvo zikurikira. Umuntu ariko arumviriza ingene isi iri kwiratembera, iko irasubira muri bya byumviro bya kera, wasanga harama ibice bibiri bikuru by'isi, igice cegamiwe na Amerika, n'abandi muri URSS ubwa Rusiya umusa Rusiya federation ukakibona hari bihugu byinshi amatora abaye muri Nations Unies ukabona umusa hari bihugu byinshi byegamira Rusiya ibindi bikaguma kuri Amerika ibindi bikaguma hagati na hagati aya matora akababaye igihe Urusiya bwashyize ingufu nyinshi mu ntambara ugwanya Ukraine mu byukuri bugarura bya bihugu mbanga bafise mu gihe cy'uca uyu munsi akaba atayindi nzira womenga bafise atari gukoresha ingufu bikabaye kandi aya matora akaba ari bwagira abe cyane cyane iwabi muri Amerika ubona neza ko Trump amatwara yiwe yerekanye yuko yavuga ati ikindi gishyira ni Amerika gusa n'ibindi bindi baragira ibyo bashaka baragira politike yabo atari ko jewe kenda gishyira ni Amerika n'ibisanga niyo Amerika ni Amerika yitwa kuri abanyamerika n'ukumenga muri Amerika hari abanyamerika abanyamerika bari yo sibajya bari babagaba yambayere baba amerendi yiswe kugira ngo yere hari nabimukire ibyo rero bakabyibagira ukamengaro hari uwashitse imbere y'uwundi nafise amateka makuru gusumba abandi
yego
yego byo byo nibyo ndiko ndabona kandi binaje bigaca bigira ingaruka bi ku butunzi kuko begambiye bari butunzi buca bugenda hariya bagusanga by'ukuri ibibazo tugiye kubona izarimo birafata iyo nzira na cyane cyane ko uyu munsi hari ibyumviro bya demokarasi ibigambwe byinshi irimo irashira hagahamba ibyumviro bya demokarasi kurya
turaza kubigaruka ko
ibihugu byabo
yego ndabashimiye namwe professeur Pascal niyo nizigiye aya matora arimo nibi bihugu by'ibihangange bifite igihagararo gikomeye ku bijanye na politique mpuzamakungu mubibona gute niko mubibona mubona nkuko nayivuze mu ntangamarara ko aya matora abonwa muri bya bihugu birenga 60 nk'amatora akomeye cyane mu mateka y'isi
igome aya matora zo mu bihugu byinshi kandi azoba ari amatora ashobora kugira ingaruka zikomeye ku iringanizwa ry'isi kuko nk'uko umushinga ntahe bavuga ibyumvira bivuze ariko haragaruka ku isi ibintu bitoroshe ariko jese navuga ngo ni nka bimwe byariho imbere y'uko hahera wa mushamirano hagati ya ishirahamwe ry'abasoviyete na Amerika cyangwa ibindi bihugu byo muri Buraya bw'Uburengerazuba kuko burya kijya gihe cyane cyane byari ibyumviro bya politiki bimwe bita ideoloji ariko ubu navuga ko ari iby'ubutunzi n'ibintu byo kugerageza gukomeza ingufu za gisirikare kuko murabona nka Amerika ubu baravuga ko Trump ashobora gutsinda ayo matora kuko Joe Biden nibyo yemeye ntiyabishyize ko nka neza kandi ubu kubera ubukene bwaje buva ku ngorane zabaye 2008 n'ubu zitarahira zijanye n'ubutunzi n'iby'amafaranga bituma abantu benshi bakwirikira abantu bafise politiki zintagondwa nka kujya kwa Trump cyangwa abandi ruzaburaya bamwe bavuga muri extreme right kubera abantu basa n'abihebuye bakavuga ati dukeneye abantu bakomeye bigiza y'abantu b'impunzi baza kutwaza mu bihugu byacu bitunze bakaza gutera ubushomeri n'ibindi murumva ni inzira itoroshye cyane aha muri ibihugu byacu nabyo byo mu nzira y'amajyambere biraboneka yuko ibihugu byinshi muri Afurika biriko birafata inzira nshasha ubu unye bimwe biriko biridohora ku bihugu byahora bibiganza kera bakavuga ati tutegereza gutora inzira zacu
yego
gutera imbere
taka duhere ku matora nkuko mwari ko murabivuga akomeye cyane muri leta zunze ubumwe za Amerika igihugu kizwi ko gifite igihagararo gikomeye cyane ku isi mushika ndahe bamvuga inyumvira aya matora muyabona gute mubona ashobora guhindura ibintu gute haba hagati mu gihugu muri Amerika no mu makungu kubizoyavamwo
kubizoyavamwo aho duhera sikure bahera ukuntu politiki ya Trump yari imeze. Trump gihe ciwe avuga ati jewe umwitwarariko wanje ni Amerika, kandi akavuga ati kubera izo mvoro ntidukeneye abantu baza kutuvogera ngo baje gusaba ubuhungiro ngaha. Nacyo gituma avuze ati jewe ndubaka uruhome hagati ya Mexique na Amerika, ariko Mexique ni igihugu kiri mbere muri ico bita Amerika yo mu burengero, nico gituma yo mu buraruko bambe, nico gituma mvuga nti byari bihugu nka bimwe byabwizwa kumvikana ingende babana, kandi wakavuga ati ntabwo dushaka ni bagumi wabo mugabo. Kandi hari bihugu byo muri Amerika bigenda gute igihugu cyo muri Amerika yibita États-Unis babe boroherwa bafise amategeko bafise ingene babanye, mugabo muri Mexique hakaba ubukene abantu bagahunga baza guhungira hariya ubihe politiki yo nicyo cyo cyambere nabona. Kandi ku buryo mvuga nti hamwe Trump yugaruka ikibazo cy'ukuntu kumvikana Mexique ikibazo no kuraba ingene basubira kubandanya gwa ruhomerwa hehe. Cyo ni cyambere. Cya kabiri ni ingene yabana n'Uburusiya, baravuze cyane iby'amatora ingene Uburusiya bwafashije kwibwa kubwana matora agenda uko yagenze muri Amerika. Numvirije kandi Trump ariko aravuga aratanga akarorero kuri President Putin avuga ati nawe nyine aravuga ko demokarasi yacu itahiri kwiraja, urumva ko bafise ibintu bari buhurireko kuri Amerika ningene bahora barabana nabi. Uko umuntu perezida muri Amerika avuga afata akarorero kuri perezida wo mu Burusiya, ucubona uti aya matora ni yaba hari ikintu gishobora guhinduka, na cyane cyane ko perezida Putin avuga ati jewe nimbona amatora abaye hakaza Trump ingwano yo muri ikirenda yitsinda, kubera ko ibigwanisho byinshi biva muri Amerika cyanke mu Buraya bitewe na Amerika ibyo bintu bikabihagarara. Gutyo rero ikrene ndayifukamike iheze aze tuganire basire kuri igihugu cyanje.
Tuze ku mirongo ya telefone dufise Jafet Gafi Body Akimana. Jafet uratwumva?
Ndamumva neza.
Uduteye ka muri he Jafet?
Je ni ngai Bujumbura i Burundi.
Ufise kibazo baza batumire icyumviro shikiriza? Bishikirize?
Ariko sinatawe neza ikiganiro ndagifatiye hagati.
Turiko turavuga ku matora akomeye cyane azoba mu bihugu birenga 60 ku isi. Amatora azoba ayo mu ntara y'abashinga amateka n'abakuru b'ibihugu mu bihugu by'ibihangange, hakaba harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo Burusiya, harimo Buhindi, ku mugabane wa Afrika hakaba hazoba amatora muri uyu mwaka muri Senegal, Afrika y'Epfo, Mali na Chad.
Icyo mbona rero
yego
nuko aya matora nkuko agenda ringira rya nk'irya mbere aba ku migabane aho agiye guhuza abantu isinzi igira bwa we bwa mbere mu mateka.
Ya nibyo
bishobora gushika rero agateza impagarara mu mpande zimwe zisi
nka hehe nka yo mubi he bihugu wo havuga?
Turavuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Uburusiya.
Murakoze.
Sawa
na mwebwe. Okay. Dufise kandi Frederic Salpongo wiburega uratwumva?
Ndaho neza ijwi rya Amerika.
Turaho uduteye aka muri he?
Bo, bahamagaye ndi mu murenge wa Burega mu karere ka Rundo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ikibazo cy'imviro ubishikirize?
Yego, ndafite igitekerezo cyangwa cy'imviro nk'uko mubivuga.
Yego.
Mu byukuri urebye uyu mwaka ni umwaka udasanzwe ku bijyanye n'ibihugu, aho nk'uko mwabivuze ibihugu bigera kuri 64 bifite amatora y'abaperezida cyangwa se n'izindi nzego muri uyu mwaka. Mu byukuri iyi izatubera ishusho izatwereka ese isigeze mu bijyanye na demokarasi cyangwa se n'ubwisanzure n'imiyoborere, kuko iyo urebye kuri buri mugabane nibuze ugihagarariwe n'ibihugu bigomba kuzabamo amatora. ubwo rero ni igihe cyiza ndetse n'abasesenguzi bo kugira ngo bamenye ese isi ihagaze mu kijyanye na demokarasi cyangwa se mu kwishyira ukizana kwa muntu, kuko niho bizagaragara, kuko hari aho tujye twumva amatora aba ntibigende neza, ariko twizeye ko byazagenda neza kugira ngo turusheho kubona neza aho isi igeze, nimba ibihugu birenga 64 bizagira amatora y'abakuru b'ibihugu n'izindi nzego. Bivuga ko ari igihe gikomeye cyane, ariko tugomba kwitegamo impinduka ko isi ikwiye kuba mu mahoro, ko gutora ari uguhitamo atari ibintu wenda bavuga ko birenze cyane ku buryo abantu bajya mu matora bakagira ubwoba, ahubwo abantu bajya mu matora bakumva bakomeye ko baba bagiye guhitamo uburyo bazabaho mu myaka iri imbere. Ntekereza ko nkanjye ubwanjye nko mu Rwanda natwe turayafite, turi bwo mu bihugu bifite amatora, dutekereza ko nibuze muri icyo gihe kiri imbere ari igihe cyo kureba koko nimba mu bijyo bihugu bibaye ntihagire impinduka ziba zaba mbi ku baturage, nibwo tuzabona ngo demokarasi ku isi ihagaze hehe, kuko ni igihe cyiza cyo kubisuzuma ko tuba dufite aho turebera.
Murakoze.
Murakoze namwe mu bya Amerika.
Ndabashimiye. Professor Pascal, kuri ibyumviro bya Japhet na Frederic, nka Frederic aravuze ko uko abona ibintu aya matora azokwereka azoba nk'igipimo cya demokarasi, uko demokarasi izoba yifashe ku isi, niko mubibona muri mvuga kwiga.
Ego nibyo, ariko ikintu dukwiye kumenya ni uko demokarasi igwaye henshi no muri bijya bihugu byitwa ko bimaze gutera imbere muri demokarasi. Demokarasi iragwaye cyane kuko ibyo abanyepolitike bendera bagomba kwitoza biba ari ibintu byiza cyane, mugabo ibyo bintu ntibiba bikurikiza kenshi. Kubera iki? Bamaze gushika ku butegetsi baca bakoresha amafaranga, bagakoresha ubutegetsi bafise kugira ngo babandange batwara atawe ushobora kubaciramo. Ni bimwe bita mu Banyamerika storytelling, baremera bakemera ubuki bategeka, nta bintu byo kurondera ngo demokarasi mere kujya bayivuga gukurikiza ibyumviro by'abanyagihugu n'ibindi, ahubwo uca usanga batwara muri leta basa n'abaganza abasukira abanyagihugu muri ibyo bita le pouvoir legislatif, cyangwa ugasanga barabakoresha mu buryo usanga urushya rukora cyane. Ni nacyo gituma abantu benshi bibwira kuri demokarasi bavuga yuko demokarasi igwaye cyane ku isi. Ego niko, ingero si zimwe, hari igwaye kurusha, ariko demokarasi bigira gwaye ni mu bihugu byitwa ko biteye imbere. Muribuka kuri Donald Trump n'abantu binjiye muri Capitol bakamenagura ibintu, abantu baribaza ati none bijya n'ibyo demokarasi nibyo twakurikiza? Nk'akarere k'igihugu kimaze imyaka irenga amajana atatu muri demokarasi.
Nibyo. Na shaka mbaze umushingantahe Frederic bamvuga inyumvira ku byerekeye umugabane w'Uburaya, hategekanijwe amatora y'abashinga amateka mu muryango w'ubumwe bw'Uburaya. Ku bibazo mwariko muravuga nka Professor Pascal yakavuga ko demokrasi isa n'igwa icumbagira no mu bihugu yarimazemo igihe kinini cyane, eka no ku mugabane w'Uburaya abahinga bitegereza ibintu bakababona ko naho nyene demokrasi iri kimera nk'isubira inyuma kubera ibibazo bitandukanye. Mwo tubwira icyitezwe nk'uko muri ku mugabane wa Afrika mu gukikiranira hafi muri aya mateka amatora y'abashinga amateka mu muryango w'umwe bw'Uburaya.
Icyo twitegwamwo ni ingene uyu munsi ibihugu biri kubiriyumvira. Uraje intumbero politiki iri kwirafata, nkaraba muri za Finland, nkaraba muri za Suede, nkaraba muri za Norvege, nkaraba mu Butaliyano, nkaraba ibyumviro birimo biraje imbere mu Bufaransa, nkaraba ibyumviro nga mu Bubiligi biri muri gihe mu buraruko bw'Ububiligi, no kuvuga mu Baflama. Urabona ko mu by'ukuri inzira biriko birafata nico bita l'extreme droite, no kuvuga ni ya migambwe navuga kare busange ihengamiye ku bihugu byabo badakeneye kumva cya kindi twita valeur ya solidarité, no kuvuga aho umunyagihugu w'isi. Uyu munsi bavuga bati nabo umunyagihugu wacu iki cyuko umuntu abwa umusitwaye wisi turacanse nibagumi wabo mugabo kandi bakibagira yuko uko kuntu abanyagihugu baguma bagenda mwisi bari mu cyamwe babitumye aho kwibaza bati mbega twebe ko ariko twabitumye dutori nyishu kumuzi gute birabagora bakaza gufata inyishu baravye ibihari aho kuraba ikibituma urya nico kibazo jewe nkura muri ibi rero iburaya rero ico bona kigiye kuza ni ivyo nyene ndabona hagize imisi haba makuru na makuru makuru avuye ikibazo c'impunzi kandi bibagora no kumvikana murabona ko ico kibazo kisenyuye na leta mu Bufaransa kuko burya uyo mudamu yari premier ministre burya hanini murabona ko barungitse itegeko mu namashinga amateka bakarisesa bakaryanka burya n'icyo cyatumye leta ihinduka rero ku buryo mvuga nti inzira niyo mugabo nibibazo nibaza ko bazobona mu buzima bwabo bw'abanyagihugu bwa misi yose kuko ibi bintu bariko baragendera ku bita de valeur ibi byo ku bya fraternite ibi bya solidarite ibi bya demokrasi ingene umunyagihugu yabwirizwa kugira ijambo mu gihugu ciwe kandi bataravye inguvu cyangwa bataravye ngo umuntu ninde nibaza ko ibyo bintu ari byo bigiye kuja mu ngwano muri ayo matora nibaza ko demokrasi zotsinda guko nyene demokrasi izogwanigwa gushikaho nkumburi tsinda cyangwa itsindwe uravye ibihugu nk'u Rusiya ubwo nk'u Bushinwa ubwo nka Korea yo mu buraruko ibihugu byo muri Afrika nk'izindi za ntuzanya za Brazil n'ibiki cyo bita BRICS urabona ko mu bisanzwe bo bari bifuza yuko hara intwaro aho abakuru bashika ku butegetsi bakibaza igiterambere gusa batibaza ingene abanyagihugu bashobora kwisanzura mu mibereho yabo ngo bashikirize ibyiyumviro byabo bubake demokrasi ishingiye ku kunezerwa k'umunyagihugu urumva nizo mbona nibyo mbona bigiye kuza vuba abazotsinda ishaka kugira ngo na mugabo ndabona uyu munsi cyo bita la tendance y'ibintu bigenda bijyana
yego tugaruke ku mirongo ya telefone dufise nitanga Simon uratwumva
yego ndabumva neza
uherereye he Simon
nanye ndi mu Rwanda ndi mu ntara ya Majepfo mu karere ka Kamonyi
ufise ikibazo baza batumire cyangwa icyumviro ushikirize ubishikirize
murakoze ndagira ngo mpere ku kintu bavuzeho ngo igisimo cya demokarasi kuvuga ko amatora yaba igisimo cya demokarasi hari aho ndi bunyuranyeho gato n'abatumire ku buryo barimo babigarukaho kuvuga ngo igisimo cya demokarasi cyaba amatora ntabwo njyewe ariko ndibona neza siko mbibona kuko murabazi abaperezida n'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bajya beguzwa nyuma y'uko batowe icyo gihe demokarasi muvuga ko iba igihe cyangwa mwe muhita muvuga ahubwo nanone ko aribwo demokarasi ibonetse kuba perezida yatowe uyu umwaka utaha akongera agatererwa icyizere mwe mubifata mute mutekereza ko aribwo demokarasi iba yiganje cyangwa nuko haba harabayemo ubundi buryo perezida yaba yarageze ku buyobozi bitandukanye n'uburyo abaturage batekereza ko ariho bakifuzaga ku bwa demokarasi ese ntabwo mwemera ko hashobora kuba hari izindi mbaraga wenda zishobora kuba ziri hejuru y'amajwi y'abaturage zishobora kuba zagira uruhare mu kwimika cyangwa guhitamo ubu mukuru w'igihugu n'abadepite muri rusange hanyuma bambwire kuba ibihugu birenga 60 bigiye kwinjira mu matora muri uyu mwaka ubundi kuki babyita ikintu gikomeye kandi ibyo bihugu bisanzwe bibaho bisanzwe bifite abaperezida babiyoboye nabo baciyeho biciye mu izo nzira ntabwo numva ko amatora ari ikintu gishya gikwiye kuba muvuga ngo kiraremere cyangwa nubwo harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya niyo mpamvu niwo muvuga ngo ni ibintu bitangaje cyane ibyo bihugu bisanzwe bifite abaperezida bisanzwe biyobowe kuki muzanye ubu nuko bibaye byinshi kuko wenda bereye rimwe kubera imyaka isa naho abaperezida benshi genda ingana henshi ntirenga 5-5-4 mbega muravuga ngo ni ibintu biremereye cyane kubera iki kandi ibyo bihugu bisanzwe bifite uburyo biyobowe n'ubundi kuba amatora yahurira na sinumva ko ari ikintu mwakagize
itangaza
cyane ngo mwumve gikomeye
ndabashimiye
hanyuma
muherereze
imbaraga za rubanda mu gutora imbaraga za rubanda mu gutora mwebwe muzibona mute zifite akari gaciro ku kugena ahazaza h'igihugu kuko ushobora abaturage b'ubwabo icyo bashaka ubwabo bashobora kuba hari uwo bifuza kujyaho ariko wenda zambaraga nahatangiye nkuvugira zikaba nazo hari uwo zishaka ko ajyaho yatwumva hari amatora yibwe yahinduwe bijyanye n'icyo wenda uburasirazuba bushaka twarabyumvise bavuga ngo Burusiya bwafashije Trump kwiba amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tujya tubyumva mu bihugu bya Afurika ngo hari igihugu runaka cyafashije umuperezida kujya ku buyobozi ese murumva abo bantu si bo bashobora kuba wenda bafite uruhare runini mu kugena ahazaza h'igihugu runaka kuruta uko abaturage bagituye bihitiramo uzaba bayoboye
ndabashimiye
yego
ndabashimiye yari niyitanga Simon Professor Pascal Nionizigiye mwo shobora kumwishyura kuri ivyo vyimvira shikirije
kuri ivyo vyimvira vya niyitanga avuga ati mbega ni kubera iki muvuga ko ari ibintu bidasanzwe kandi na kare bari bafise ba perezida n'inzego zizotugwa ni bidasanzwe kuriko turiko turaba hisi rikiragenda kuko isi ndiguma hahandi nubwo avuga ngo na kare hahora ba perezida ubu perezida yatwaye mu 2000 si cyo kimwe no gutwara ubu ngubu harasohotse igitabo muri Amerika kandi twe n'abahinga berekana ingene isi izo bimeze mu 2040 nuko abo n'isi iri kirahinduka cyane aho rero avuga ngo none ngo bigenda gute ngo ko bazotora kenshi usanga ari nk'inamico ni bimwe bita la demokrasi iliberale ugasanga ahantu batoye bagiye mu matora bazi uzotsinda kubera ugiye hejuru ugiye mu matora arafise ubutegetsi bukomeye cyane cyangwa akoresha amafaranga menshi agakandamiza abantu kugira ngo atsinde ayo matora naho boba benshi batamushaka cyangwa bakayahindura amasanduku yo gutora kenshi usanga ariyo nk'inamico cyangwa ugasanga abantu baratinya barakandamije kugira atawubahuka kudatora ibiganje muri icyo gihugu aravuga ati none inguvu z'abanyagihugu kenshi abanyagihugu n'abantu bagomba amahoro bagomba kwirinda avuga ati jewe nta mutwe data wanje fise umutwe muto nzemera nyine ngo bita n'ibifashe ikirindi nshiraho ubutegetsi bushaka ni ukuvuga baragerageza kugira bakiza gatwe bakemera byose mu bihugu bitari bike turazi yuko bibaho ni nacyo gituma rero ubuye tubona yuko bitazoroha ntibizoroha kuko n'ibihugu Amerika tuvuge n'ibihugu by'Iburaya bwo mu burengerazuba byahora bigerageza kuvuga kugerageza gufata gufata kugira bafate imigambi y'uko demokrasi yokomera ku isi nta buryo bwinshi bagifise kandi basigaye batinya bavuga bati aho twatangiye amafaranga aho twagiye ndagaherera ubusa abo nigenda abanyamerika bahunze muri Afghanistan bagira ngo bariko baragwanya bataliba haze demokrasi barabonye ko batabishobora murabona muri Iraq byarabananiye gute baho bataha hariho ukuntu ubu kubera ibyo mwavuze by'ibihugu bijya bita les puissances émergentes ziko ziza biyindi nzira ya diplomasi ku isi ibihugu byaganje isi umwanya munini biriko birasa n'ibisubira inyuma muri iyo nzira rero abantu biganje mu bihugu bakomeza biganza bagakoresha amafaranga bagakoresha inguvu bagakoresha uruswa
murakoze dufise kandi Obed ndiho kubwaye uratwumva Obed uratwumva
yego
Obed uri he
cyende mu Burundi
ufise kibazo ubaza abatumira icyumviro ushikiriza ubishikirize
ndabona ze icyumviro
mugishikirize
mino mizi
no mugishikirize
yego
Hello? Shikirize cyumviro turabumva.
Ya turabye mino mizi. Ugiye demokrasi ntabwo ikuye neza nk'ibihugu byo muri Afrika. Ukugereje kuraba ibihugu byinshi basa mu bihugu by'amatora. Mugabo rero demokrasi ntabwo yubahirizwa. Uko dusanga nka bamwe bamwe bose bakora ko bashatse. Baza ugasanga bariko barakora bivanye n'ibyo n'ibyo barondera. Ahubwo ntibarondere inyungu za bene gihugu ugasanga ahubwo barondera nyungu zabo bwite. Cyane cyane ikibazo nagenda baje mu cyumba nyishura. Mbega ko demokarasi idatera imbere nabona bihugu byakoze n'ibihugu by'abarabu cyangwa n'ibindi. Mbega ho nibo bafata ingingo zikomeye kugira ngo ibihugu byabikolonize nabyo iyo bitere mu iterambere riramaze ibi bihugu byo muri Afurika. Aba murakoze
ndabashimiye.
Yego
no mwishura bamvuga inyumvira
erega icari butegere nuko ama demokrasi kuvuga amatora amatora henshi aba bantu bashaka kwigumiza ku butegetsi barayafata nko kumenga n'uburyo kuguma ku butegetsi abika amatora muri demokrasi karakabyo kuko abanyagihugu bonyene bihindurira inzego baradingene bariko baratwarwa ariko uyu munsi icyo tubona cyane cyane mu isi n'uburyo bw'ingene abari ku butegetsi ahubwo bo kwibayo majwi bo henda abanyagihugu bakabaha n'uburyo kugira bagumize ku butegetsi kandi abanyagihugu bazi ko atacu bariko barabamarira. Burya rero niho haca haba ingorane ku buryo uyu munsi tubona ko mu isi hariho igice kinini ubona ko kitemera ibya demokarasi kuko demokarasi ni ingene abanyagihugu batwarwa bwa mbere na mbere amatora ni uguhindura inzego guhindura ingene inzego zihari zibisikanya abandi bantu bakaza bagatwara berekana ingene umunyagihugu azomererwa neza gusumba uko yahora. Ariko rero uyu mucyo tubona muri ko mu isi mu Burusiya mu Bushinwa muri Korea y'uburaruko ni ingene aba politike zihari ari ama politike bavuga bati twebwe turi ku butegetsi reka tukomeze ibihugu byacu bigira ingufu za gisirikare bigira ingufu z'ubutunzi hanyuma demokarasi dashaka bisubira inyuma kandi migambwe ntibeho niyababaho na habe tugambwe twitwa ko yoba barekura kubitwa kuba ari muri demokarasi mugaba ari nk'umugambwe umwe. Burya rero nicyo gituma nshambuganye muri icyaba ibihugu byose bihurirako na matora mugabo ugasanga ntibayaha insiguro zimwe bamwe ni kugira ngo barabingene bayakoresha bagaruke abandi nabo arakavuga bati by'ukuri reka tuyakoreshe maze duhindure ubutegetsi turabingene abanyagihugu biyumvira niko no kwishura uwo muntu.
Murakoze ku murongo wa telefone dufise Adronis Ndayisenga Vangelo uratwumva. Wako kwigira hirya harimo ibibazo mu telefone. Allo?
Allo?
Urafite ikibazo cha telefone sinzi. Reka turagerageza hanyuma nitwaronka akaryo. Ndagomba nze twavuze ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twavuze ku mugabane w'Uburaya imbere ko tuja ku mugabane wa Aziya nashaka tuze ku mugabane wa Afrika aho muri uyu mwaka hategekanijwe amatora muri Senegal, Afrika y'Epfo, Mali na Chad ashobora kugira uruhara ku migenderanire y'ibyo bihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Ayo matora kashobora kandi kugira ingaruka ku guhiganwa ni ku mugabane wa Afrika kuri ko kuba hagati y'ibihugu byo mu mahanga birimo Amerika, Rusiya n'Ubushinwa. Aya matora muyabona gute Professor Pascal cyane cyane twako mwariko muravuga nk'i demokrasi y'itera isubira inyuma nka Senegal ya cari gihugu cari kizwi ko ari gihugu gitekanye cyane mu bijanye na politique na demokrasi mu karere ko muri Afrika mu burengero. Afrika yepfo nayo nyene abitegereza ibintu baravuga ko igihugu gifise ibibazo bikomeye vya politike ku ntwaro ya Cyril Ramaphosa n'ibibazo by'ubutunzi. Mali na Chad navyo bikaba bizwi ko ari ibihugu vyaciye mu makudeta no mu buryo budaciye muri demokrasi. Aya matora muyabona gute muyitegereje?
Aya matora muri Afrika nayo ni ntazoroha kuko murazi ko Afrika ari ahantu ibihugu bikomeye ku isi bishaka kuganza kuko ari ahantu hari ubutunzi bwinshi. Murabona ubwa mbere bwo butunzi bwa mbere n'abantu muri Afrika ubunye bavuga ko hari muri yarde n'ibihumbi amajana atatu by'abantu. Abo bantu rero ni ukuvuga inguvu kuko 60% zabo n'abadafite imyaka iri munsi ya 25. Ni ukuvuga ko hari abantu bakiri bato bashobora gukora, bashobora gukora mu mashirahamwe, bashobora gukora mu muri bijya by'amahunguriro. Ni ukuvuga ko hari abantu bashobora gusura ibintu byinshi, basubira amashirahamwe n'amahinguriro. Hari ibintu by'ubutunzi bwinshi cyane cyane nk'ibyo ibintu bakoresha mu mahinguriro n'ibindi. Ni nacyo gituma Afurika ikiba nk'urubuga bagwanira ko n'ibihugu byo hanze ya Afurika birafise ukuntu birindiriye cyane ayo matora. Mugabo hariho ikindi kintu hagati muri ibyo bihugu muri Afurika, hariko harahinduka ibyiyumviro cyane kuko abantu bariko barakura ubu n'abantu batabaye mu bukoloni n'abantu babona isi ukundi kundu, batemera kuganzwa nk'uko kare byagendanye. Nacyo nicyo mubona hariyo amakudeta henshi, abantu b'abasirikare bahaguruka bakavuga ati kirazira yuko abanyamahanga batwigisha demokrasi hama bakaba ari baza kuyonona baducura bufuni na buhoro batwiba baduhenda. Murumva rero ibyumviro biriko birahinduka muri Afurika, kandi Afurika iraboneka yuko hamwe ironse amahoro ikarongwa intwaro nziza, hashobora kuba ikintu cy'umuvuduko mu gutera imbere. Ni nacyo gituma ubu rero Afurika ari intara igihugu bizohinduka cyane, kandi irimo abo bantu bakiri bato bakurikirana cyane biba ku isi. Ugiye mu bisagara by'ibihugu muri Afurika, izo nyene twavuze za Senegal, Afurika y'Epfo n'ahandi, uzosanga abo bantu bakiri bato ari abantu baguma baraba bijya byuma by'ingurukana bumenyi, bagenda mu ma cyber cafe, barazi biba ku isi, barazi ibintu icyo kirahinduka. Benshi muri Afurika usanga bagomba kuja mu Bushinwa, mu Buhindi, muri Amerika, Australia, hehe, n'abantu baraba cyane biba ku isi kandi bafise amakuru atari make. Ni nacyo gituma bavuga ko muri Afurika ubu hagoye gutwara cyane mu bihugu bitari bike.
Murakoze. Samuel Kwizerimana ari ku murongo wa telefone. Samuel, uratwumva?
Ngonda bomba cyane.
Samuel uhamagaye urihe?
Ndi Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi.
Ufise icyumviro, ufise ikibazo baza?
Ufise intererano.
Mwishikirize.
Nagomba gushikiriza kuri nagomba gushikiriza umutumire incengira ko n'ikibazo.
Mwishikirize.
Ubwa mbere bwo gutangura kuvuga ko nkumbure arakajyo keza kubona hari ibihugu birenga 160 muri uno mwaka bizogira amatora.
Ni 60 sijana na 60 ni ibihugu birenga 60.
Donc byerekana ko urabona ko politike y'isi uye bimwe mu Gifaransa bakunze kuvuga ko isi yavuye muri monopolitike mu gubu uye n'ijya tripartite kuva igihe ya ntambara y'amajambo gerefu wade yahera hagati ya Amerika n'Uburusiya. Ubona ko byaciye bituma ubuye aricyo gituma hari intambara nyinshi ku isi. Urabona muri Israeli na Palestine, urabona Ukraine n'Uburusiya, urabona aha mu karere duherereye mu biyaga bigari Congo n'ibihugu bihanye imbibe. Nibaza ko nkumbure abarongozi bashasha bazotogwa nihaba amatora by'ukuri aciye mu muco, aciye mu ngiro n'ubutunga natabayemo uburiganya, kizotuma nkumbure abarongozi bashasha baca batorera ibibazo bimwe bimwe isi, mu gihe ayo matora yogenda neza mugabo kandi amatora akagenda nabi mu bihugu bimwe bimwe bizoca bituma nkumbure n'ubundi si subira kwinjira mu kajagari aho uzosanga intambara itandukiriye ibindi bihugu sange nkumbure habaye gere civile ya cita gere civile mu bihugu bimwe bimurabona nka Kongo ko abakandida bahiganwe na Tshisekedi batemera ko batsinzwe mvuga ko amatora yibwe donc nuko rero ikibazo nagira ndamubaze mbega ni kihe cyigwa novuga ibi bihugu bigira byinjire mu matora byokura mu byokura mu kuntu bitegereza kwicunganiriza amatora aciye mu kuri aciye mu ngiro bitarinze kurindira amahanga donc nk'akarore kujya byo kuvuga ngo barindira abarorerezi bazova muri Union Européenne azova mwa ayo maorganisation internationale mugabe icyo gihugu bwacu n'abanyagihugu bacu bakaja hamwe bakumvikana hanyuma kandi uwutsinze abo bahitamo bakamukeza kandi uwutsinzwe nawe ntiyumve kumenga n'ijuru rikorotse ahubwo bagafatanya n'uwatsinze guteza imbere igihugu ni kihe kintu cyangwa ni kihe cyizere cyo byose bigiye kujya mu matora abona ko gishoboka kugira ngo nkumbure bize bigende neza
murakoze
hama ikindi nuzagenda mubaza ikindi kibazo gira kabiri urabona ko ibihugu byo mu burengero bwa Afrika byo haruguru ya Sahara ko byinshi byahisemo inzira ya coup d'etat aho ubona abasirikare bakiri bato na cyane cyane bafite ibyiyumviro by'igikomunista nk'uko bivugwa bifadikanya n'Uburusiya bakagushikaho usanga ari abajene kapitene cyangwa abandi basoda bakiri bato bagahiri ku butegetsi kandi ukabona ko bagerageza bagatena donke baka kuje cyabika bareyisi nk'akarero kojewe nemera nkumbure bidahinutse imbatara mayeri ni kapitene Traore urabona ko kuva buhiritse yemeye ati je naburya burusho ibikiza bigenewe president ntavyo nkeneye nzoguma kumushara wanje ubukapitene nawe yandi mabiki nibikiti sinzi donke mbega icyo novuga ni hahicyo mu bindi bihugu nk'ibi bihugu usanga abaprezida bigometse ku butegetsi imyaka myinshi nka za Kamerune za Sudane zande ubona ko abaprezida bashaje mbwa badashaka gusigira abantu bakiri bato canke abandi bantu kugira ngo baje mu gukukuruka mu zabukuru mbega abasoda mwizeye ubu nabo hari novuga ni hariho influence cyangwa iki yotuma nkumbure nabo bazogira ibyumviro nk'ibyo byabo ba sodabo mu burengero bwa Afrika
ndabashimiye
murakoze namwe
ngo mwishura umushinga ntahe Frederic bamvuga inyumvira
murakoze Samuel ibihugu bigiye kwinjira mu matora ni 96 ku bihugu 195 bigize isi urumva ni gice gito gitari gito cy'isi icya mbere cya kabiri ndi bwishure nukumva ibintu bya demokarasi burya demokarasi ni intwaro y'abanyagihugu mugabo icyo abantu boraba kandi bagategera nuko iyo demokarasi n'abategetsi bayikosha bagakuramo ibyo bashaka bakanezereza imiryango yabo bakanezereza bagenzi babo mu ruhande rw'abanyagihugu kandi abanyagihugu nabo ntibigishijwe icyari cyo demokarasi ntibigishijwe ingene bo kwifata muri demokarasi ntibigishijwe amatora ingene bo yicungerera bakamenya amajwi yabo icyo yabaye ntibigishijwe ingene bocungera ubutegetsi bwavuye muri ayo matora kugira ngo babakorere ibyo babatumye ntibigishijwe ko aribo bene urugo ko aribo bakuru mu rugo ko umutegetsi abagiye kubafasha yabwirizwa gukora ibyo bamushinze ibyo rero nibyo rero batarategera imbere yuko aba ayo matora uri kuravuga yocungerwa n'abanyagihugu bonyene n'abanyafurika bonyene bobanze gutegera ibyo umunyagihugu rero agaheza akavuga ati jewe ndahisemo naka kandi uyu naka ndamufise ku ijambo ingene azontwara azamubwira nti si ukugezaho cyangwa ati ni byiza aragushimiye bandanye tutaragira ngaho rero ga Samuel ikakiba ikibazo nacyo gituma ahataza ingene iyi demokarasi iba yaraje iwacu mu bihugu by'iwacu ni ibihugu by'ukuri ni ibyiyumviro by'ukuri byiza mugabo byari mu buraya igihe bavuye mu ntambara igira kabiri y'isi ingene bari butwarane hanyuma bagira amahoro hanyuma abaca babizani wacu cyane cyane mu gihe twariko turikukira kuko bari bazi yuko by'ukuri badushyizemo imigera y'indyane z'amacakubiri n'izindi tudashobora kumvikana kuri icyo kintu cy'amatora. Umwe azavuga ati nasinze, ubundi akavuga ati wanyibye, ubundi akavuga ati watsinze, ubundi agatuka. Amatora akamara inzira y'ingwano muri Afurika. Mu by'ukuri ndemeza ko amatora yagiye aba inzira y'impari za politiki zagiye zibyara umwumvikano muke, intambara, ubwicanyi n'ibindi. Ari nacyo rero mvuga nti imbere ko twavuga iby'amatora twabanza kwiyumvira aho o cyo bigira gute aha muri Afurika ya y'uburaruko. Wavuze ibiriko biraba bya Niger, ya Mali, za Burkina Faso, ibihari ni wiki ni biki nuko mu Faransa mu bisanzwe butagiye kuko mu Faransa bwarabatwaye muri colonization bugiye bitwa ko bugiye mu bwabutagiye kuko umuntu agukorera amafaranga ukoresha ni ukuvuga arakwicara ariko ntagisibya kandi umuntu afise ubutunzi kuri wewe niwo cagira na politike uri bugendereko nacyo gituma rero zijya politike zo muri abijya bihugu biziga kigenda imizi isigaye zije imbere kandi ku buryo hanze gutahanze gusa abantu bagwana kandi uravye neza abo bantu bagwana abafaransa barabazi rero ndakubwira nti aba bahungu b'abasoda bavuze bati reka twebwe turabinka tukabohora ibihugu byacu tubikure muri karya kahise bazobishobora nkumbure babishoboye nzobakurira inkofero batabishoboye naho bakajya mu by'amafaranga n'ubundi ibyo bihugu byabo bizoguma biri hahandi abo bazungu nabo bazavuga bati awa none ko batwunguriye turinjira rero tugwiza gutegera demokarasi dukeneye yobimeze gute ndagiyo demokarasi yoshingira ku munyagihugu gute two kwigisha umunyagihugu gute akumva ko ari we nyenurugo kandi ibyo bintu akabigendera akabibamwo
uje
akaza kumutegekera niko no kwishura iki kibazo cawe Samuel
ndabashimiye. Bedine Eugene aratwakuye uratwumva?
Ndabumva.
Uri he? Aho ni he? Ubese kibazo ubaza icyumviro nyarutse ubishikirize.
Icyumviro ufite kandi kibazo mbaza kuba dora kuza kutishura kugira ngo tumve umucyo.
Mubishikirize.
Oke. Abantu benshi cyane cyane abanyepolitike bivuga yuko muri Afurika hari icyo bita demokarasi.
Halo.
Ariko bumaze
yego bandanya.
Ariko turiko turaraba turabona yuko iyo demokarasi bavuga abanyepolitike hari ahantu kanaka yaje iza hari akazi k'abantu kanaka bayiteguye atari abenegihugu bose bayiteguye.
Mwarangije
amana oya sinarangiza nagomba kubaza dore iyo demokarasi kubera iki tuyizanyiza twebwe nyene abanyafurika tudashobora kuyironderera apana yo tumanjiye bamanjiye kutuzanira kubera iki twe tutayironderera.
Murakoze. Mwamwishura Professor Pascal.
Ego icyo kibazo cya Egede ni cyiza cyane kuko mu bisanzwe demokarasi ko yatanguye imbere y'ivuka rya Yezu Kristu mu Bugiriki ntiyari imeze nk'uko imeze mu bihugu by'i Buraya cyangwa muri Amerika. Yari intwaro y'abantu bateye imbere cyane itaraba nk'abantu b'abanyamahanga cyangwa abantu b'abagubano n'ibindi. Ubwo rero yarahindutse kuko mu kinyarwanda cya 18 batangura kuvuga mu bihugu nka Amerika, mu Faransa n'ahandi batangura kuvuga ati demokarasi ni kuvuga ko abenegihugu bose bumvirizwa bagatora ariko iyo nzira ya demokrasi yagiye irafata intumbero zidasa mu bihugu, kuko muri Amerika demokrasi yo muri Amerika sico kimwe no mu Faransa, yo mu Faransa sico kimwe no mu Budage, mu Budage sico kimwe no mu Butaliyani. Ni nacyo gituma hajya demokrasi mu gihugu icyo ari cyo cyose yitegerejwe kwiyumvirwa na bene gihugu. Ibintu byari byatangiwe muri Afurika mu myaka y'1990 ibi bita conference nationale, abantu bakaja hamwe bakumvikana inzira botwagwa igihugu botwagwa, nibyo byari bikedewe abanyafurika bakicara bakihugira, akaba aribo nyene bimenyera intwaro zikwiriye mu gihugu cyabo. Ibi ni ibintu biva hanze, kuko murazi yuko byigeze gushika igihe ibihugu by'Uburaya bw'Uburengerazuba na Amerika bavuga ati bwa bundi Afurika ntishobora kugira demokarasi, byatunaniye ibyabo biragoye. Mugabo si kuvuga ko bidashoboka, birashoboka bugabo. Demokarasi yo muri Afurika yari ikwiye kwisunga imico ya politiki yo muri Afurika, kuko turasi imico yacu ya kera yo gutwara, si kuvuga ko twatwarwa nk'uko twatwarwa ku cami. Mugabo hariho ingingo, hariho amateka, ibintu byaranga politiki mu bihugu byacu bikwiye kugumaho, nk'ibintu by'ubushingantahe, ibintu byo gufashanya, ibintu byo guhanurana. Hariho ibintu byinshi nko mu kutatura amatasi twogumana, twagerageza kuzana muri iki gihe turimo, mugo ntitwibagire kahise kacu. Ibyo ni byo nk'ibihugu by'Ubuyapani, by'Ubushinwa byahe bigerageza gukurikiza imico yabo ya kera. Nari ninaho ibintu bishoboka, kandi ugiye kugira ngo reka nigane Abanyamerika, reka nigane Abafaransa, ntabyutse ishoboye.
Murakoze. Dufise Bitoki Macumi David isumba byose ku murongo wa telefone. Uratwumva David?
Ndabumva neza cyane.
Mufise ikibazo cy'imvira umunyarutse?
Ego jewe ikibazo narifise.
Yego.
None iyo ayo matora agiye kuba mu izo bihugu nabonye nimba birenga 60, agiye kuba mu bihugu by'Uburaya cyangwa mu bihugu byo ngaha muri Afurika, none ayo matora ayo matora yerekeye iki? Agiye kuzana akarusho gake cyangwa n'akahe karusho agiye kuruzana, agiye kuzana ngaha iwacu muri Afurika?
Murakoze. Ya twavuze ko azoba mu bice bitandukanye byo ku isi, ariko sinzi ko ari cyo musegurira umushinga ntahe bamvuga inyumvira kuri ikicimbira shikirije n'ikibazo.
Navuze neza yuko ayo matora azoba mu bihugu 76 ku bihugu 195 bigize isi. Ayo matora azoba no muri Afurika, no muri Afurika Afurika irimwo hari ibihugu byinshi nka za Mexique bavuze, Afurika yepfo bavuze, Mali bavuze, Chad, aho hose ibihugu bizobamwe ayo matora. Kandi si kuvuga ko womenga ni ingingo yafashwe ko byo uyu mwaka, ni nk'uko basanzwe bari mu matora, bama baje ku matora. Ni ukuvuga ibiringo by'abakuru b'ibihugu bariko barateka ibyo bihugu bizoba biheze uyu mwaka, hanyuma baze kurondera ubundi butegetsi. Gusa higani umucumbe neza ni batubagiye ikibazo twobafasha abari turiko turaganira kumva gute aya matora kumenga ntasanzwe. Ni ukubera gusa tubona ibyumviro bya politiki biriko birahindagurika mu isi, muri Amerika uravye ingene Amerika ifasha Uburaya, bafashanya n'Uburaya mu kugwanya mu kufasha Ukraine kugira ngo Ukraine igwane n'Uburusiya. Ni ikimenyetso cy'uko bavuga bati birumvikana ko Ukraine yogenda muri wa mugabane wa Buraya, ikikaba ikindi gihugu hambavu ya 27 bihari, yuko bariko baragwanayo ari nk'uko ari Uburaya buriko buragwanya Uburusiya. Urumva rero Uburusiya bwinjiye matora, ayo matora yabwo azobaje gukomeza intambara na Ukraine. Icyo ni ikintu gihambaye cyane. Icyo ni cya kabiri nuko uravye ibihugu byinshi bya Afurika
ingene biriko biregamira cyane uburusiya byangu buraya kuko bavuga bati uburaya bwa mbere baradukoronije bamaze kudukoroniza turabirukana baduhenda ngo baragiye baguma ngaho uyu munsi baguma bakora politiki zingene bugumi wacu kugira ngo bakure badukuremwo ubutaka dufise mu masi yacu mugo bitangwa turiko turafashanya ariko ari nko kutubesha ari nacyo gituma tuvuga tutireka twegamira uriya tutakayise dufitaniye nawe gutyo rero dukorane mugabo rero ingorane zicaje umbyerekeye iyo demokarasi niko nuko iyo demokarasi iyo biyumunyagi ugute kuko yabi byavuye mu bazungu byabishikiwe n'u Burusiya ko usanga ari uko abategetsi boguba bashaka kuguma bicaye ku butegetsi babandanye barya abanyagihugu burya nizo ngorane n'iryari abanyafurika abanyagihugu cyane cyane bogira agatima ntembero bakavuga bati reka twicaye tuvuga demokarasi by'ukuri dushaka mugabo ntibive ku bategetsi cyane bive ku banyagihugu kuko n'abanyagihugu bababaye bariko bararibwa nabo bakijije
murakoze Professor Pascal mbe kurangiza nagomba mvuge ku yandi matora akomeye ariko arakurikirana cyane afise ingaruka kubijanye n'ivyo bita mu France géopolitique imigenderanire hagati y'ibihugu by'ibihangange nayo muri Taiwan ashobora abitegeza ibintu bavuga ko ashobora kuzokongereza icuka kibi mu karere ka Indo-Pacific aho Amerika n'ibindi bihugu bicuditse bishobora kugira uruhara muri iyo mishyamirano ayo matora muyabona gute mu gihe Uburusi murantunga Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitarabana neza kuri icyo kibazo cya Taiwan
igome amatora yo muri Taiwan ateye impungenge kuko turazi ko Ubushinwa butemera na gato yuko Taiwan ari igihugu gitegerezwa kwigenga ariko rero tukanamenya yuko Amerika cyane cyane igihe Donald Trump yatwara kandi tukaba tuzi yuko nubwo ashobora kugaruka yerekanye yuko ashigikiye Taiwan bigatuma imigenderanire ya Amerika n'Ubushinwa ihaka gutosekara cyane ibyo rero birateye impunge kuko turazi ko kenshi Ubushinwa buhora bugira ibintu by'integero za gisirikare kugira butere ubwoba Taiwan Amerika nayo ikerekana yuko ishigikiye Taiwan naho kugira ngo igume ifise imigenderanire myiza n'Ubushinwa itarungi ikaba yiserukira muri Taiwan ngo yerekane yuko yemera ko Taiwan ari igihugu cigenga mu buryo buboneka mu makungu uko turazi yuko burya naho Ubushinwa na Amerika bikunda kugira ingwano y'ubujandaji turazi yuko Ubushinwa bugurana amahera menshi Abanyamerika kuko Abanyamerika burya barashise ingorane n'uko igihugu gifise amadeni menshi kandi gishora hanze bigoranye ahubwo kigura byinshi hanze ari nacyo gituma cyama kirembeye amahera yo kugira ngo kigerageze kugira barasi komisiyo yari yace hamwa idefisite hari ingorane muri ibyo by'ibidandaje hagati ya Amerika no hanze murumva rero iyo migenderanire y'Ubushinwa na Amerika iragoye cyane kuko n'Ubushinwa ntibushaka ko Amerika yongera ingorane nini kuko igize ingorane nini iyo subiza amahera yaguranye Ubushinwa murumva yuko naho biharira naho bikebana hariho akantu kadahera ko gufashanya kira noneho bijya muri diplomasi wabuze ibya geopolitiki diplomasi y'Abashinwa bijya bita win-win n'abantu kenshi badakunda gukurikirana ibyo bintu bya ideoloji cyangwa ibindi bavuga ati twese dukeneye no kugira business kandi bayigirana n'abantu naho baba badashyize ibiro bimwe
murakoze ndabashimiye cyane barabatumire Professor Pascal Niyonizigiye igishi byerekeye politika kuri kaminuza y'u Burundi Bujumbura hamwe n'umushingantahe Frederic Amamvuga inyumvira muhinga mu migenderanire y'ibihugu yigeze kuba icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu Burundi ari Brussels mu Bubiligi turako turavuga ku matora ari mu bihugu bigera kuri 76 azoba muri uyu mwaka w'2024 nshimire abashoboye gukurikirana iki kiganiro bahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyiyumviro ntibagiye rero naba batumire meje kuvuga amazina yabo namwe mwese mukunda ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi rya Amerika turabashimiye rero mubandanye mudukurikirana mu mu biganiro vyacu kuri radio yanyu radio Ijwi rya Amerika kurinda ibiganiro biri imbere mwese mugira ibihe byiza.